ili nijwidi Amerika. Ijwidi Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo kuri uyu munsi wa gatatu mu gitondo itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2015. Kuri micro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Uyo ni Innocent Muhozi ayoboye radio na television Renaissance mu Burundi avuga inyuma yuko yankiwe n'igipolisi kwinjira mu nyubakwa iyo radio na television. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru twabateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Rekamara dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Eugene Mukankusi. Waramutse neza Eugene, utubwire amakuru avugwa muri kitondo.
Waramutse neza Fidele, mwaramutse namwe nshuti mwese muduteza amatwi. Amakuru tuyahere ku Burundi, abarundi babarirwa mu bihumbi bakomeje kwica amatwi, bakomeza gukora urugendo mu murwa mukuru Bujumbura basaba Perezida Pierre Nkurunziza gutanga ubutegetsi. Polisi ejo kwa kabiri yarashe ibyuka biryana mu maso kandi ikubita habigaragambyaga, bavuga ko bazaguma mu mihanda kuzageza Perezida yisubiyeho ku mugambi wo kwiyamamariza manda ya gatatu ku buyobozi bw'igihugu. Abantu byibura 20 bahitanywe n'ubushyamirane bumaze ibyumweru bitatu hagati y'ingabo zishinzwe umutekano n'abigaragambya, bavuga ko ibyo Bwana Nkurunziza yifuza binyuranije n'itegeko nshinga. Mu cyumweru gishize hageragejwe kudeta yo guhirika Perezida Nkurunziza iburiramo ubwo yari hanze y'igihugu mu nama y'akarere yibandaga ku bibazo bya politiki biri mu Burundi. Ku wa mbere inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari yahamagariye u Burundi kwigiza inyuma amatora ateganijwe ku itariki 26 y'ukwezi gutaha kwa gatandatu kuzageza igihugu kigarutsemo umutuzo. Muri Sudani y'Epfo habarwanya ubutegetsi barigamba ko bafashe uruganda ruyungurura lisansi. Umuvugizi w'abarwanya ubutegetsi bashyikiye uwahoze ari vice perezida wa Sudani y'Epfo Riek Machar avuga ko ingabo zirwanya ubutegetsi zafashe urwo ruganda ruyungurura lisansi muri leta ya Upper Nile. James Dak uvugira abarwanya ubutegetsi avuga ko itangazo bakoze bavuze ko bahafashe ngo bagira ngo babuze guverinoma gukura umusaruro muri lisansi ngo kuko amafaranga avamo ariyo guverinoma ikoresha mu mirwano yabaye urudaca mu gihugu. Umuvugizi w'intumwa za ONU muri Sudani y'Epfo Ariane Cantier avuga ko yarazi ibyo Dak yigamba ariko ko adashobora kubyemeza. Usesengura ibibera muri Sudani mu kigo gikorera I Juba kitwa Sod Institute Jock Madut Jock avuga ko nta ruganda ruyungurura lisansi na rumwe ubu rukora muri Sudani y'Epfo, ariko ifatwa ry'urwo ruganda rwo muri leta ya Upper Nile ntakirubuza kugira ingaruka ku ntambara ngo kuko bizakura umutima amasosiyete ya lisansi y'abanyamahanga. Dak anavuga ko abarwanya ubutegetsi basabye amasosiyete y'amahanga kwakura abakozi bayo no gufunga imiryango kugira ngo birinde ko hagira ibyangirika. Nubwo amasezerano menshi yo guhagarika imirwano yashyizweho umukono muri Sudani y'Epfo yakomeje kwibasirwa, icyo gihugu cyakomeze kwibasirwa n'urugomo muri ibi byumweru bibishize. Tukivuga kuri Sudani y'Epfo, ikigega cy'umuryango w'abibumbye ishami ryita ku bana UNICEF riratangaza ko abana babarirwa muri 40 muri Sudani y'Epfo muri leta ya Unity bishwe bafashwe ku ngufu kandi bashimuswe mu byumweru bibiri n'imitwe ifite intwaro. Byari bitarasobanuka niba abagabye ibitero bashyikiye guverinoma cyangwa se niba hari abashyikiye ingabo zirwanya ubutegetsi. Imirwano muri leta ya Unity n'iya Upper Nile muri Sudani y'Epfo yafashe intera muri ibi byumweru bishize. Ibyo bitero ku basivili byanabaye ku buryo bihora bitera ubwoba kandi byongera ubugome. Jonathan Veitze uhagarariye UNICEF muri Sudani y'Epfo havuga ko ibintu byarushijeho kuba nabi ubwo guverinoma n'ingabo z'abarwanya ubutegetsi bageragezaga kwigarurira ubutaka batanguranwa n'ibihe by'imvura ngo bitabakoma mu nkokora bakananirwa gukataza. Kuva aho ubushyamirane bwatangira hagati ya guverinoma n'abarwanya ubutegetsi mu mezi 20 ashize, UNICEF yanditse yabaruye abana bagera ku 13,000 bashyizwe mu mirwano kandi bakoreshejwe n'impande zose zirimo ubushyamirane. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yongeye guhamya hakomeje inkunga ya Amerika kuri Minisitiri w'Intebe wa Iraq Haider al-Abadi no ku mutwe witwara gisirikari mu kwihimura ku bashaka kongera gufata umujyi wa Ramadi muri Iraq bawambura inyeshyamba za Kiyisilamu. Ibyo Perezida Obama yabitangaje mu nama ejo kwa kabiri n'abajyanama be mu rwego rwo hejuru baganiraga ku bibera muri Iraq nyuma y'uko umujyi wa Ramadi uguye mu maboko y'abarwanyi ba Etat Islamique. Kuba Etat Islamique yarongeye gufata uwo mujyi wa Ramadi byatumye ingamba za Perezida Barack Obama ku bushyamirane muri Iraq zinengwa cyane. Izo ngamba zirimo ibitero by'indege ku nyeshyamba cyakora nta bwitangiye Amerika ifite bwo gutanga ingabo zirwanira ku butaka zo gufasha abanya-Iraq. Kuri wa gatatu Korea ya Ruguru yasubiyeho ku buryo butunguranye ku butumire yari yahaye umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon wagombaga gusura icyo gihugu ubu kirimo kato. Bwana Ban yavuze ko nta bisobanuro yahawe by'impinduka yo ku munota wa nyuma, yavuze ko icyo cyemezo kibabaje. Umuyobozi mukuru wa ONU yateganyaga kujya muri Korea ya Ruguru ejo kwa kane gusura igice cy'igihugu kiri mu majyaruguru y'intara itarangwamo abasirikari gitandukanya leta ya Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo. Uruzinduko rwa Bwana Ban rwari kuba rubaye urwa mbere mu gihe kirenga imyaka 20 umunyamabanga mukuru wa ONU yari kuba agiye muri Korea ya Ruguru.
Urakoze jeni ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mukanya. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC n'umwanya w'amakuru yo mu karere. Mu Burundi imyiyerekano y'abantu badashaka ko Perezida Pierre Nkurunziza yongera kwiyamamariza ikindi kiringo ibandanya kuvugwa mu bice bimwe by'umugwa mukuru Bujumbura. Imyiyerekano yabaye ku Musaga, Ngagara, Nyakabiga, Mutakura na Cibitoke. Ikigaragara kuri iyo myiyerekano nuko abasirikare aribo bagenzura umutekano w'abagira imyiyerekano. Bitandukanye no mu minsi yaheze abapolisi aribo bagenzura umutekano mu gisagara. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije avuganye n'umumenyeshamakuru Aidala Hakizimana amubwira uko byari byifashe umunsi w'ejo.
Imyiyerekano rero kuno munsi naho nyene yabaye mu makaritsiye nka Ngagara, Cibitoke, Mutakura, Musaga hamwe no mu Kinindo. Kuva ku munsi w'ejo igisirikare nicyo kibonekeza cyane gusumbya uko abapolisi bahora bibonekeza mu gihe rya kudeta cyari bwabe. Kuva ejo n'uno munsi rero abasirikare nibo babonetse benshi bagerageza gusubiza inyuma abo bari mu myerekano. Dufate akaro nko muri Cibitoke, muri kasi ya Cibitoke, imyerekano yabereye ku ibarabara ryitiriwe uwa gatatu Nyakanga, ibarabara rica hagati ya kasi ya Cibitoke na Mutakura kubazi i Bujumbura. Abari mu myerekano bashaka kubuza abantu baja mu mirimo yabo hagati mu gisagara cya Bujumbura, ariko abasirikare ntibashoboye kubibemerera. Ikindi nababwira muri ako gace nyene, amabisi yamwe yunguruza abantu bwa mbere atwaye abantu muri amakasi ya Cibitoke na Mutakura yagarukira ahantu bita kuri La Citadelle, na ahantu hari ikibanza abantu bahuriramo, ariko mu nyuma yashoboye gushika ku gipolisi kuri metodeofficiel de la police.
Abakozi bashoboye kuja ku mirimo yabo rero
muri ako gace, abakozi mu nyuma bashoboye kuja ku mirimo, kuko murumvise ko nabwiye ko igisirikare kitabemereye kubuza abantu kuja mu mirimo no mu Ngagara. Kandi iyo myiyerekano yabaye nkiri ngaho muri ako gace nyene, nk'imodoka zava mu Cyarama ni kazi imwe iri muri ako gace kuraruko mu Cyarama canke mu ntara ya Bubanza, amabisi azanye abantu yageraho bita kuri Dorusare ni mu ntango ya komine Kinama. No mu Ngagara kandi habaye umubiri munini w'abagira imyerekano bazunguruka mu mabarabara y'iyo kasiye.
Abayobozi b'amaradiyo yigenga mu Burundi gushika ubu ngo ntibarashobora kuyagendera inyuma y'uko amwe apfunzwe ayandi agaturigwa. Ivyo vyemejwe na Innocent Muhozi, umuyobozi wa radio na television Renaissance, yavuze ko yagerageje ariko arazitirwa n'abapolisi. Mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika atangura avuga ku mvo zatumye batamwemerera kwinjira mu nyubako ya radio na television Renaissance ayoboye.
Regasi vyuno munsi gusa kuva badutera bagatera radio RPA bagatera radio Bonesha radio Isanganiro bace bashira abapolisi batubuza ijoro n'umutaga batubuza kwinjira aho dukorera hari hazi iminsi itatu rero umuhanuzi mu byo kumenyesha amakuru umukuru w'igihugu birimo bitwa yiyamirije abakoze ibyo bitero naho bari abapolisi ba leta byabonetse yabyiyamirije avuga ko aravuga navuga ko dushobora gusubira gukorera aho twahora dukorera hanyuma ejo ndajya ku biro ndashitse ndabibwira abapolisi bahari bambwira bati twebwe nta ruhushya turahabwa n'abadukurira baturindise ngaha batireka tubaze ndarindira hanyuma birateba cyane ko nanifite ibindi nkora ndajya kubikora uno munsi mu gitondo nsubira ndajyayo nko mu masaha atatu n'igice yo mu gitondo babandi bija kwa kundi nyine turarondera uyo abakurira uyo bakurira acavuga ati nagende azanire urupapuro rw'ubushikiranganji rwo mu bushikiranganji bw'umutekano rumo uruhushya rwo kwinjira bisigura yuko haba iwacu muri Renaissance haba muri RPA muri Sangano n'iki kugira twebwe beneho twinjireyo dutegereza kubanza kuronka uruhushya rw'ubushikiranganji bw'umutekano mu gihugu ibyo bintu n'igitangaza kitari bwabone cyo muri kino gihugu
none mubona kubiberekeye n'ibyerekeye abafise mwuga gutangaza amakuru bigenga umuntu afatiye kugena ibintu byifashe muri iki gihe mu Burundi nikihe mubona mu gikenewe gukogwa nikihe muzokora kugira ngo mubandanye uwo mwuga wanyu naho hari zo nzitizi zose hari uburyo mubona muzoshobora kubivamwo
erega burya ikintu cyose kiragoye gukora mu gihugu yo leta itagishaka kuko ikiboneka n'ukoreye kitabishaka leta itabishatse rero urumva biragoye kubikora twe twashaka gukorera ku mugaragaro tutarinze kwihisha n'ubwo nico cyo kuba tugerageza gukora mugabo sina twebwe twenyine twigenga dusanzwe dukorera ngaha abamenyeshamakuru mpuzamakungu batanguye kuzitirwa kujya ariko harabera imyirukano uno munsi byashikiye nk'abamenyeshamakuru b'ibinyeshamakuru bine bitanu byo mu makungu babujijwe kujya kuraba ariko harabera imyirukano ni ibintu bikorera mu Burundi rero byateye ubwoba cyane kuko kubona abantu babuzwa kuronka amakuru cyangwa kurondera amakuru ni ibintu bikunda kuba mu bihugu bigira bibe mu ibara ntituzi neza rero ko muri iki gihugu leta yacyo biri kuyategura gukora ibara kuko ntidutegera neza ibyo bintu icyo bigamije namba ni kuki babuza abantu kujya kurondera amakuru no kuyashyikiriza ibyo bintu ni ibintu biteye ubwoba cyane birenze urugero twebwe kuyadutera amakenga ikibazo rero cyo kuvuga ngo tuzashobora gukora byari tuko turakora iki bewe wakora iki mu bintu nk'ibyo leta ivuga ati sinshaka gukora ukora iki washobora ujya kurwana na leta siyo nzira turimo gushika ubu ukorera mu kinyegero siyo nzira turimo gushika ubu ariko iryo teka ryacu ntihagire uwizera yuko tuzoriheba
muri rusange mubona ibintu byifashe gute uno munsi ngaho i Bujumbura
muri rusange byifashe nk'uko bisanzwe byifashe abantu baragira imyerekano mu makomine yabo abantu baguma bavuga bati twebwe icyo duhagurukije ntibikiraba mu nzira ntidusubira kwicara hasi kitavuye mu nzira mugabo ikindi cyabonetse ni uko mu gisagara hagati hariho urujya n'uruza kurusha mu minsi iheze ibyo biraboneka naho ibihuha nabyo byabaye byabiko birarenga urugero mu gisagara ujya wumva igihuha iki ukumva ikindi kiriya abantu ukabona ko baracana ko bataha vuba vuba ibintu biri muri kino gihugu uno munsi birateye agahinda kandi birateye ubwoba cyane ibintu ntibishobora kubandanya bimeze gutya igihugu kiriko kirajya mu manga biraboneka ushaka kubiraba wese arabibona ibintu bisigaye bikorwa muri iki gihugu biragoye gutegera n'uwogerageza sinzi ko iyo bitegera aho yose ubuhinga bungana gute
umutegetsi akomeye wo mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika yasavye abategetsi b'ibihugu vya Afrika gukoresha inama y'abakuru b'ibihugu vyo mu karere kwihweza ibibazo biri mu Burundi aho ingingo ya president Pierre Nkurunziza yo kurondera ikindi kiringo kigira gatatu vyatumye haba imyerekano mu kiringo cindwi zitari nke n'igeragezwa rya coup d'etat Linda Thomas Greenfield icegera cy'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika ku bibazo byerekeye akarere ka Afrika yatangaje ko uruhagarara mu Burundi rufatiye ku kwishura bikomeye ku ngingo ya president w'u Burundi yo kurondera ikiringo kigira gatatu
in the interest of stability in the country in the interest of moving
ku neza y'umutekano mu gihugu no ku neza yo gutuma igihugu cy'u Burundi giterakije imbere kutarekurira u Burundi gusubira inyuma twasavye ko president atarondera ikindi kiringo cya gatatu
not pursue a third term.
Mu kiganiro n'ijwi rya Amerika Linda Thomas Greenfield yatangaje ko we n'abandi bategetsi bari mu nama y'ibihugu bigize ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu karere ko mu buseruko bwa Afrika muri Tanzania mu ndwi iheze bari bafise imigambi yo gushikiriza ayo makenga perezida w'u Burundi amenyesha ko yamara perezida w'u Burundi yavuye giturumbuka muri iyo nama ku munsi wa gatatu w'indwi iheze inyuma y'uko hatangajwe igeragezwa rya kudeta Ichegera cy'umushikiranganji ajejwe imigeneranire wa Amerika ku bibazo byerekeye akarere ka Afrika Linda Thomas Greenfield yavuze ko yizeye ko ico kibazo kizokwihwezwa n'ikoraniro ry'ibihugu 12 ku byerekeye akarere k'ibiyaga binini mu gihugu ca Angola.
It is important that the region play a role. It is important that
birakenewe cyane ko akarere kagira uruhara. Birakenewe cyane ko akarere kaje imbere y'abandi. Ndemera ko abategetsi bo mu karere bashobora kugondoza president. Linda Thomas Greenfield yatangaje ko yemera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zikora ibishoboka byose kugira ibyiyumviro byazo abantu babyumve.
Bakunzi b'ijwi rya Amerika, ijwi rya Amerika ryongeye ibiganiro mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu gitondo uretse programu itangira kuva isa 11 n'igice, twongeye amakuru isa 12, isa moya n'isa 2 mu gitondo. Ku gicamunsi ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru isa 10, isa 11 na isa 12. Amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku Burundi. Ni ku ijwi rya Amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu.
Igitigiri cy'impunzi z'Abarundi ziri mu Rwanda zagiye zija kuba mu miryango y'Abanyarwanda cyangwa zagiye zikodeshereza amazu ngo kigiye kumenyekana. Ibyo byatangajwe n'umushikiranganji ajejwe gucura impunzi Sarafina Mukantabana ari kumwe n'abahagarariye ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi mu Rwanda mu kiganiro bahaye abamenyeshamakuru. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu Asumta Kabo i Kigali.
Impunzi z'Abarundi zizwi umubare nizihitira mu nkambi zikabarurwa, ariko iziza mu miryango y'Abanyarwanda gusaba amacumbi cyangwa izifite ziza zihitira mu mahoteli cyangwa zikikodeshereza amazu kugeza ubu ntiziramenyekana umubare wazo. Ariko ministre wo gucyura impunzi ari kumwe n'uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR bavuze ko mu minsi ya vuba impunzi z'Abarundi zahungiye hirya no hino mu gihugu ariko zitagiye kuba mu nkambi zigiye gutangirwa kubarura. Ministre Mukantabana arasobanura uko bizakorwa.
Kuvuga ngo muri buri mudugudu barandika Abarundi bose bahari bashaka kwidekarara nk'impunzi. Bamaze kwiyandika ubwo tuzabona raporo ya buri district igaragaza umubare w'Abarundi bahungiye muri buri district. Noneho duhereye kuri uwo mubare niho tuzagena ahantu haboroheye bashobora guhurizwa kugira ngo baze babarurwe ku buryo dukoresha igikumwe mu rwego rwo kugira ngo tumenye yuko uje kwibaruza atari umunyarwanda waje wenda ufite identite n'ahandi cyangwa se hadashobora kujya ubibaruza inshuro ebyiri.
Ministre w'ucyura impunzi mu Rwanda yavuze ko mu mpunzi z'abazabaruwe zigaragaza ko zitishoboye zizagenerwa uko zafashwa ngo nubwo zizaba zitari mu nkambi, ariko ngo umubare munini uzerekana ubushake bwo gufashwa uzasabwa kujya mu nkambi. Kugeza ubu impunzi ziri mu nkambi hari zigaragaza ingaruka z'imirire mibi. Ministre Mukantabana Serafina avuga ko ahubwo aho bagereye mu Rwanda impunzi z'Abarundi ngo batangiye gukira ngo kuko hari bamwe ngo baje bagaragaza imirire mibi.
Harabaje rero bigaragara ko rwose bafite icyo kibazo. Ikindi ngira ngo hari n'icyo tutakwirengagiza nuko nabo harabaje bagerwaho n'ibazo by'inzara ku buryo baje bafite ibyo bibazo, ariko aho bagereye mu Rwanda dufite icyo twakwita mu gifaransa nutrition therapeutique. Ibyo ngibyo birahari, ibigo bivura abana bwaki, ibiryo bishobora kubafasha gukira iyo bwaki vuba ari bwaki ikabije cyangwa se idakabije. Ibyo byose izo ngamba zarafashwa.
Usibye ibiribwa bidahagije bihabwa impunzi, impunzi zakunze no kwinubira ko ibyo zihabwa bitajya bihinduka kenshi bikananira abageze mu zabukuru ndetse n'abakiri bato. Mu nkambi zisanzwe z'impunzi mu Rwanda impunzi zatangiye guhabwa amafaranga zikigurira ibyo zishaka. Gusa mu nkambi ya Mahama iri mu ntara y'Iburasirazuba ari nayo icumbikiye umubare munini w'impunzi z'Abarundi ngo biracyagoranye kuko nta soko riharangwa. Uyu ni Bwana Azam Zaber uhagarariye HCR mu Rwanda.
The World Food Program Organization is providing cash instead of food like in Gihembe or in Kigeme. They are providing cash, then they let refugees decide what they would like to buy. But it means there has to be a market in the proximity. Unfortunately, in Mahama, there is no market in the proximity. But I take your point, and we will be in the coming days discussing how to overcome this challenge.
Aragira ati mu Rwanda ishami rishinzwe ibiribwa ku isi PAM ryashyizeho uburyo bwo gutanga amafaranga yo gutanga ibiribwa aha ni nko mu nkambi za Gihembe na Kigeme itanga amafaranga impunzi zikagura icyo zifuza ariko ibi bisaba ko haba hari isoko aho hafi gusa siko bimeze hafi inkambi ya Mahama kuko nta soko riri muri ako gace gusa ikibazo ndacyumvise tugiye kureba uko twagikemura Minisitiri Mukantabana yavuze ko nta kibazo cy'icyorezo cy'indwara kiri mu nkambi y'impunzi z'abarundi gusa ibyo indwara zisanzwe zivurwa zigakira nka malaria n'izindi Minisitiri kandi yavuze ko mu mpunzi z'abaruwe kugeza ubu nta n'imwe yari yasubira mu Burundi mu Rwanda impunzi ziri mu nkambi zibarurwa zirarenga gato 2026 ngo muri iyi minsi u Rwanda rwakira impunzi zigera ku 120 buri munsi mu gihe mu minsi ishize hakirwaga izigera ku 1000 Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,466 no kuri kilohertz 17,530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyimvuyo bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za Amerika
Igihugu cya Guinea Bissau cyo muri Afrika y'Uburengerazuba cyahuye n'ingorane nyinshi mu myaka mike yashize za kudeta za gisirikari zihoraho zabangamiye ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi zituma n'icyuho kiyongera muri guverinoma ibyo kandi byongeye ubwicanyi mpuzamahanga ku nkombe z'inyanja z'icyo gihugu ahanyuzwa ibyo byabwenge bituruka muri Amerika y'Amajyepfo byoherezwa mu Burayi ubu ikizere gisa n'igitangiye kugaruka buhoro buhoro kuvaho ituze rya politiki ryagarutse mu gihugu abaterankunga mpuzamahanga basezeranije gutanga amadolari arenga miliyari imwe yo gufasha muri programu iterambere y'imyaka 10 iri imbere abaterankunga bitabiriye inama yateguwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi I Bruxelles mu Bubiligi mu kwezi gushize bashyigikiye programu ya guverinoma ya Guinea Bissau iyo programu igamije guteza imbere ubwiyongere bw'ubukungu imikorere myiza ya guverinoma bityo bigatuma inzego za demokarasi zigira ingufu zihamye nk'inshuti y'abaturage ba Guinea Bissau leta zunze ubumwe za Amerika ishimira umugambi wagaragajwe na Minisitiri w'Intebe Domingos Pereira na Perezida José Mario Bas bombi bumvikanishije ku buryo butaziguye ingamba zatuma Guinea Bissau itera imbere mu karere ka Afurika y'Uburengerazuba dushimira umuryango w'Uburayi ishami rya ONU ryita ku majyambere mpuzamahanga PNUD ndetse na guverinoma ya Guinea Bissau kuba barakoresheje iyo nama Leta zunze ubumwe za Amerika yifatanije n'ibindi bihugu by'amahanga mu kubaka umubano ukomeye kandi urambye na Guinea Bissau umubano uzafasha mu kugera ku ntego zemejwe muri iyo nama izo ntego zirimo kubaka ubukungu buha amahirwe urubyiruko kuvugurura no gushimangira inzego za demokarasi kurwanya ruswa no guteza imbere imiyoborere myiza y'igihugu ndetse no kugabanya ubukene ku ruhande rwacu twiyemeje gukomeza ubufatanye mu rwego rw'umutekano urwa gisirikari no kuvugurura inzego z'ubutabera ibyo kandi biza byiyongera ku nkunga ya tekinike isanzwe mu rwego rw'ubuzima abaturage ba Guinea Bissau bagomba kwishimira intambwe bateye mu mezi icumi ashize kuva amatora abaye, kandi bashobora kwiringira inkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiza ibingabo n'imigambi Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti mwese muduteza matwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha, ariko imbere yaho reka mgenzi wacu Eugenie Mukankusi atwibutse ibice bikuru bya bigize aya makuru. Eugenie.
Urakoze Fidele. Twababwiye ko abarundi babarirwa mu bihumbi bakomeje kwica amatwi, bakomeza gukora urugendo mu rwa mukuru Bujumbura basaba Perezida Pierre Nkurunziza gutanga ubutegetsi. Polisi hejo kwa kabiri yarashe ibyuka biryana mu maso kandi kubita bigaragambyaga, bavuga ko bazaguma mu mihanda kuzageza Perezida yisubiyeho ku mugambi wo kwiyamamariza manda ya gatatu ku buyobozi bw'igihugu. Tukivuga ku bibera muri Afurika, muri Sudani y'Epfo, ikigega cy'umuryango w'abibumbye ishami ryita ku bana UNICEF ryatangaza ko abana babarirwa muri mirongo muri Sudani y'Epfo muri leta ya Unity bishwe, bafashwe ku ngufu kandi bashimuswe mu byumweru bibiri n'imitwe ifite intwaro. Byari bitarasobanuka niba abagabye ibitero bashyikiye guverinoma cyangwa se bashyikiye ingabo zirwanya ubutegetsi. Imirwano muri leta ya Unity n'iya Apartheid muri Sudani y'Epfo yafashe intera muri ibyumweru bishize. Muri Sudani y'Epfo kandi abarwanya ubutegetsi barigamba ko bafashe uruganda ruyungurura lisansi. Umuvugizi w'abarwanya ubutegetsi bashyikiye uwahoze ari vice perezida wa Sudani y'Epfo Riek Machar avuga ko ingabo zirwanya ubutegetsi zafashe urwo ruganda ruyungurura lisansi muri leta ya Apartheid. James Dak uvugira abarwanya ubutegetsi avuga ko mu itangazo bakoze bavuze ko bahafashe kugira ngo babuze guverinoma kugura gukura muri lisansi umutungo w'amafaranga arimo gukoreshwa mu mirwano yabaye urudaca mu gihugu. Kuri uyu wa gatatu, Korea Ruguru yisubiyeho mu buryo butunguranye ku butumire yari yahaye umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon yagombaga gusura icyo gihugu ubu kiri mu kato. Umuyobozi mukuru wa ONU yateganyaga kujya muri Korea ya Ruguru ejo kuwa kane gusura igice cy'igihugu kiri mu majyaruguru y'intara itarangwamo abasirikari gitandukanya Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo. Uruzinduko rwa Bwana Ban rwari kuba rubaye urwa mbere mu gihe kirenga imyaka 20 umunyamabanga mukuru wa ONU yari kuba agiriye muri Korea ya Ruguru. Umuyobozi mukuru w'umuryango w'abibumbye waherukaga gusura Korea Ruguru ni Boutros Ghali wagiyeyo mu mwaka 1993. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yongeye guhamya akomeje inkunga ya Amerika kuri Minisitiri w'Intebe wa Iraq Haider al-Abadi no ku mutwe witwara gisirikari mu kwihimura ku bashaka kongera gufata umujyi wa Ramadi muri Iraq bawambura inyeshyamba za Kiyisilamu. Ibyo Perezida yabitangaje mu nama y'ejo kwa kabiri n'abajyanama be mu rwego rwo hejuru.
Njuti mwese mukurikirana Radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro byo kuri isaha twari twabateguriye bigarukiye ngaha. Mwakoze kudutega amatwi, mukanya ibiganiro byacu birabandanya.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
VOA.
Iri ni ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri mugoroba ku munsi wa kabiri tariki 19 y'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2015. Muri kumwe na Frederic Ngundikije agiye kwashikiriza amakuru. Amakuru uyu munsi nkuko twabibwiye hanini azoba yerekeye u Burundi, tukaba tugiye kuvuga rero ibiko biraba mu Burundi muri iki gihe. Mu kiganiro cacu dusanzwe tubashikiriza gihe ijambo abanywanyi ba radio Ijwi ry'Amerika, turafite abatumire batari bake mu kanya ndabashikiriza ivyerekeye donc amazina yabo, hanyuma kandi turabafitiye n'amakuru ariko arashikirizwa muri aka kanya i Bujumbura. Tukaba turi kumwe n'umumenyesha makuru avatubwira amakuru ya nyuma. Ico twibutsa coca nuko ejo ku munsi wa mbere hatangajwe ingingo ikomeye cyane rwose, ingingo ikura abashikiranganji batatu. Umushikiranganji yajejwe kwivuna abansi haka n'umushikiranganji ajejwe imigendanire y'u Burundi n'amakungu hamwe no gufashanya hamwe n'umushikiranganji ajejwe ubudandaji. Iyo ngingo rero yatangajwe ejo ku munsi wa mbere. Hakaba no muri iki gihe hari amakuru ariko aravuga ko umushikiranganji yahora ajejwe kwivuna abansi ashobora kuba amaze gufatwa, n'amakuru tutaratoza neza ariko mukanya turayatoza. Turi kumwe n'abashikiranganji bashaka kutubwira iyo nkuru, hanyuma turi kumwe n'umumenyeshamakuru i Bujumbura tubwire cyane cyane atubwire ibiriko biraba muri iki gihe. Mwiriwe neza, mwamutwumva umumenyeshamakuru atangariza amakuru igiswahili. Mwiriwe neza, muranyumva?
Mwiriwe neza.
Tubwire akazina kawe, mutubwire naho muri iki gihe.
Ego ndabumva, nitwa Haidara Kizimana. Mwaka kanya nkaba ndi ku radio nkuru y'igihugu aha i Bujumbura.
Ego urashaka kutubwira amakuru ariko aravuga muri iki gihe cyane cyane ajanye n'imyiyerekano, imyiyerekano yitabwe nkuko bisanzwe?
Ego me kuri uyu munsi ni umunsi wa kabiri, akaba kandi ari n'umunsi ugira kabiri abagira imyiyerekano bayigira kuva aho habaye ya hili kwa hajibu tegeti ritasho wa gushika kubyo byari bishaka. Imyerekano rero kuno munsi naho nyene yabaye mu makaritsiye na Ngagara, Cibitoke, Mutakura, Musaga hamwe no mu Kinindo. Kuva ku munsi wejo igisirikare nico kibonekeza cyane gusumvya uko abapolisi bahora bibonekeza mu gihe ijya kudeta itari bwabe. Kubejo nuno munsi rero abasirikare niyo babonetse benshi bagerageza gusubiza inyuma abo bari mu myerekano. Dufate karo nko muri Cibitoke, muri kasi ya Cibitoke, imyerekano yabereye ku ibarabara ryitiriwe uwa gatatu Nyakanga, ibarabara rica hagati ya kasi ya Cibitoke na Mutakura kubazi i Bujumbura. Abari mu myerekano bashaka kubuza abantu baja mu mirimo yabo hagati mu gisagara cya Bujumbura, ariko abasirikare ntibashoboye kubibemerera. Ikindi nababwira muri ako gace nyene, amabisi yamwe yunguruza abantu bwa mbere atwaye abantu muri amakasi ya Cibitoke na Mutakura yagarukira ahantu bita kuri La Citadelle, n'ahantu hari ikibanza abantu bahuriramo, ariko mu nyuma yashoboye gushika ku gipolisi kuri metre de la police. N'ahantu
abakozi bashoboye kuja ku mirimo yabo rero
muri ako gace, abakozi mu nyuma bashoboye kuja ku mirimo kuko murumvise ko nabwiye ko igisirikare kitabemereye kubuza abantu kuja mu mirimo. No mu Ngagara kandi iyo myiyerekano yabaye nkiri ngaho muri ako gace nyene, nk'imodoka zava mu Carama ni kazi imwe iri muri ako gace k'uburaruko mu Carama canke mu ntara ya Bubanza, amabisi azanye abantu yageraho bita kuri Dorsale ni mu ntango ya komine Kinama. No mu Ngagara kandi habaye umubiri munini w'abagira imyerekano bazunguruka mu mabarabara y'iyo kasiye.
Ugereranije n'imyiyerekano yabaye mu ndwi iheze n'imyiyerekano iri kwiraba kuva ejo, igitigiri cy'abagira imyiyerekano ni cinshi kurusha canke ni gike kurusha?
Biribonekeza ko ugereranije no mu ndwi iheze igihe hatari habwabe ryahirikwa ry'ubutegetsi ritashobora kugira ico rifite ko kuva ku munsi wejo abagira imyerekano ni bakiyekana uno munsi bake mugabo muri no minsi ibiri ugereranyije munsi wejo n'uno munsi uno munsi babaye benshi gusumbya ku munsi wejo.
Hari n'amakuru ariko yatangazwa avuga ko umushikiranganje yahora ajejwe kwivuna abansi yitwa gacibwenge yoba yarafashwe yoba ari mu minwe y'abapolisi. Ayo makuru hari cyo muyazi ko n'amakuru ataremezwa.
Aya makuru aravugwa aha mu gisagara cya Bujumbura eka mu kanya gaheze hoho hari n'ibindi bihuha byinshi abantu bafite ubwoba eka n'amamangazini cyangwa amaduka yaratangiye kugagwa mu gisagara abantu bataha mugabo mu kanya kaza usanzwe avugira igisirikare yavuze ko ahava ashika ngaha ku radiyo nkuru y'u Burundi kugira ngo agire inkumbure cyo ashyikiriza. Nibaza ko ahava avuga kuri ayo makuru kuko abantu hari ibihuha byinshi ngira ngo ni kubera ata maradiyo menshi akivuga. Hari ibihuha byinshi abantu bafite ubwoba bavuga ko mbere ngo n'umushikiranganji mushasha yashyizweho ku munsi w'ejo n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ashobora kuba ngo ataronse uburenganzira bwo kwinjira mu biro.
Uyu musirikare ajejwe
biracyari ibihuha.
Uyu nuje n'umusivire ajejwe ubushikiranganji bwo kwivuna abansi n'ubwa mbere mu Burundi habaye umushikiranganji w'umusivire ajeje kwivuna abansi. Mu bindi bihugu biteye imbere hose nka Amerika umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi yamara umusivire. Ivyo bintu mengo ntibavyakiye neza abasirikare. Ayo makuru niyo.
Ayo makuru mumbure uwovuga ibigisirikare niwe yogira icyo ayavuze ko ariko kubera icyo kintu kitari kimenyerewe no wabwira yuko mu gihumbi kimwe na 1960 niho umushikiranganji wa mbere ajejwe igisirikare witwa Zeno niwe yari umutijire gushika kuri uno munsi. Yabaye umushikiranganji wa mbere kuva Repubulika yibaho niwe yari uwa mbere igisirikare kijyaho niho haheruka kuba umusirikare umuntu atari umusirikare bajejwa amabanga yo kurongora ubusirikare ubushikiranganji bwo kwivuna abansi. Inkumbure kubera n'ibyaharaye bibaye mu biheze hagaca hajaho umusivire inkumbure ibyo bintu bica bitera amakinga abanyagihugu benshi bakibaza mbega n'ibisanzwe kuko n'ibintu bitari bimenyerewe ngaha mu Burundi uretse umwe gusa yajyeho mu gihumbi kimwe n'1960 nta wundi muntu atari umusirikare yahora afise ajejwe ayo mabanga yo kurengora iyo inzego z'umutekano cyane cyane igisirikare. Ni ibintu rero bitera amakenga abanyagihugu benshi. Nkumbure uvugira igisirikare umushikiranganji baratuza nkumbure niwe yogira icyo avuze.
Yego be umushikiranganji Hakizimana Haidala nashaka kugushimira cyane rwose ku kanya utoye kugira ngo utubwire amakuru mashasha ariko araba mu Burundi muri iki gihe. Hanyuma ariko muze kuguma telefone yanyu yuguruye mu gihe hoba amakuru mashasha twosubira kubatera kamwe. Wakoze cyane.
Namwe
mwakoze. Tubibutse mwese ko muri kamwe abandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika risamenye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru uyu munsi hanini aza kwibanda ku nkuru zerekeye Burundi aho imyerekano ibandanya naho kudeta ya baye mu misezi itashoboye gushika ku mugambi ishinze eka kandi no muri iki gihe havugwa amakuru menshi cyane rwose mu Burundi eka ubwo babutekeye abarundi hamwe n'ikurwa ry'abasirikare batatu bahora muri leta y'u Burundi nabo nyene basubirijwe n'abandi bashikiranganje. Mu kanya rero twatumiye abantu batari bake abashika ntahe banonosoye politike mu Burundi. Turi kumwe ubwa mbere na mbere na Maître Isidore Rufyikiri. Mwaramutse neza Maître Isidore Rufyikiri.
Mwaramutse neza.
Mwaramutse neza. Turi kumwe kandi n'umushikiranganji Gaston Sindimwo. Mwaramutse Gaston.
Hello.
Oui Gaston Muringaha umwosha kuzimya iradio muzimye uri ko yumviriza iradio abanza izimye gato yazo badufashije.
Hello.
Umuntu afise iradio izimya yo badufashije.
Ndabumva nabi gose cyane gose.
Zimya iradio.
Sa?
Zimya iradio. Hello. Turi kumwe kandi n'undi mushantahe yanonosoye ivye ke politike mu Burundi ari mwishira hamwe y'abarundi b'Abanyamerika aba muri Amerika. Diomede Misigaro, mwaramutse neza Diomede.
Mwaramutse
Mwaramutse neza mu kanya turasubira kuraba umushyantahe Gaston niba yazimije iradio kugira ngo dushobore kuvugana tusubire tugerageze umushyantahe Gaston sindimwe turabe ko ari hari Gaston urazimije iradio mu kanya turasubira kuraba ko muri ngaho nagomba umushyantahe Isidore rufikiri dutangure kuri wewe mu Burundi ibintu biriko birahinduka cyane gose imyirekano yarabayemo ubwicanyi eka abarundi baratekeye nubwoba barahunga ejo bundi harabaye kudeta itashitse ku mugambi yishinze uruhagarara rurabandanya mbega ku bwanyu ibintu biriko biraba mu Burundi muvyakira gute
ibintu biriko biraba mu Burundi ngira ngo nk'abandi barundi bose ndetse n'abanyamahanga babanga babibona twe biradutera ubwoba cyane kandi nka jewe sini mbwa mbere nanteye ubwoba kuko jewe natangiye kubibona biriko biraza igihe itariki y'ishya na z'ukwicumi 2013 nari nkirongoye urwego rw'abashimamanza nakoresheje conference de presse leta yari imaze ijoro rimwe ivuze yuko igize proje y'uguhindura imyirizo shingiro ry'u Burundi kugira ngo cyangwa nziza shobe kuronka ifatiro ryo kujagira twaje manda hanyuma kandi zasha byerekana yuko bari ko bari bateguye gufuta amasezerano ya Arusha hama rero ndabivuga mu buryo burambuye ndanavuga yuko muri icyo gihe Pierre Nkurunziza yariko aragira Burundi nkuko bwabasa nk'ukuntu Perezida Habyarimana yigendeje 1994 mbere y'uko ibinyabwoko ritera mu Rwanda aho yari afise igipolisi n'igisoda
mushyantahe Isidore uze akanya gatoya cyane rwose kugira ngo
interahamwe
muze buramaka muze muratanga inyishu ngufi ngufi kugira ngo dushobore kuyaga
reka mvuge bugufi je nshya nko kugira nuko ndateye ubwoba kubona rero aho ibintu bigeze mu by'ukuri umukuru w'igihugu afise ingabo z'igihugu afise igisirikare aganza afise igipolisi aganza bihembwa na leta mugabo bimushimishe ukabona yuko bariko bamaze igihe bariko bandika interahamwe imbonerakure babambika impuzu z'igisoda impuzu z'igipolisi bakaja no mu bagwana urumvise ko hagiye iminsi bane babona
mushingantahe Isidore hariho abashingantahe twayaze ejo bundi bijunja bavuga ko ikibazo gikomeye mu Burundi cyane rwose ari uko abarundi batavugana ukuri baguma babeshanya bakaba bavuga ko mu gihe umuntu akoze ibyaha akwiye kuvyagirwa ugwe nyine kugatwe kiwe gufatira mu kivungi navyo nyene akaba atari ibintu byiza abashingantahe bijunja boshira imbere aho muhavuga kwiki
aho ndahavuga ko ikintu kinini kuko watunze urutoke ahari ingorane inkomoko y'ingorane turimwo ngaha mu Burundi kuva 1993 mu by'ukuri urabona mu Burundi hama uko byategekanijwe kuva mu iyo myaka cyane cyane kuva mu mwaka ya 1994 byarategekanijwe mu ya shigwa no mu ibyiza shingiro bigiye muri ya kolo d'Arusha yuko ubwoko bw'abahutu n'abatutsi basangizwa ubutegetsi kugira ngo ntihagire n'umwe ubwoko nabo bwitwaza ngo bishwe n'ubundi kubera bwiganje bwonyine mu butegetsi muri icyo gihe 1993 niho hava intandaro y'ingorane zose Uburundi bugumamwe ubona butavamwe kuva icyo gihe mushi ku munsi Mwere mshenda na gata tu vya here ye kugihe prezenda daye yichwa. Aba anuwa mwishe vitiri wango na watu uti. Mugavo tulari ndi ya kushiku umonsi kwa zodo makuru toke. Kwa kuru wakuru vagize akokavi tulari hevu ula dosye irazima gizwa inya kani yimbi. Ni inuwa aro vitiri wa aba utu zaaje zara jina nile yuko jitora. Sinjira muri iyo dosiye ngo zige neza tumenye abakoze iryo bara bakwegera abandi bica byitwa yuko ariho havuye yuko
abahutu bamwe bamwe bateguwe baciye bigira mu batutsi barabarigita barabica bagira genocide mu 1993 abo bantu bitwa ko bari mu mugambwe Frodebu muri icyo gihe umugambwe Frodebu wahavuye uvyara CNDD-FDD no kuvuga yuko kuva icyo gihe gushika uwo munsi ibyo tubona mu Burundi
mushiga ntahe
Isidore abo bantu n'izo groupe zibiri bamafatanye mu nda
ako kagwi mwavuze n'akagwi yakomeye cyane rwose mwavuze ibibazo bihambaye cyane rwose umuntu yovuga amajambo make ko harimo ubukunzi bw'inda ika ibinyoma no ku ikibazo cy'abahutu n'abatutsi mu Burundi n'ikibazo nkuko mwabivuze gihambaye cyane rwose kandi kenshi kiva kukuta bwirana ukuri mu Burundi umurwi bose bajije urakubwira genocide yakorewe ubundi bwoko ubwoko bwabo bakorewe ubwicanyi mu Burundi n'ivyo bwarahabaye n'ama genocide yarahabaye ariko abarundi bijunja bari hehe abashinga ntaye ukuri bari hehe kugira ngo ingorane zo kuri bazishira habona batera imbere nk'ibindi bihugu akanya gatoyi cyane
abashinga ntaye bijunja ngaha mu Burundi bariho mugabo iyo myaka yose kuva 1993 gushika ku munsi bamaze igihe cyose bategwa ubwoba bigizwayo rimwe ntibabigizwayo baragiye abo bene gufatana mu nda abo bagirizwa ubwicanyi bwa ndadaye n'abagirizwa genocide yo mu 1993 y'abatutsi bafatana mu nda bagumana mu nda bajana i Arusha bagenda gusinya amasezerano y'i Arusha bayasinya ku buryo bw'ubuhinga ku buryo yuko bazana amategeko atuma abo bantu bagize ubwicanyi bama bashirana ku mariste ikintu bita liste bloke mu matora y'u Burundi mu budepite n'ahandi gituma yuko n'abashinga amateka bashirwaho n'umugambwe bagashirwaho na leta majoro y'umugambwe ku buryo yuko n'abantu bari mu bwicanyi bunini usanga aribo usanga bishyira mu nzego zitwara kugira ngo baze bikingire bongera kingiranire
reka
nk'uwo munsi ejo barakubwiye bati kurubuga nk'uwo munsi ubu abantu ariko baragira kampanye bonyine ni CNDD-FDD na Iprona ikukira CNDD no kuvuga Iprona ya madame Kosiya nibigira abo bantu no kubera iki ari bonye yaje kurubuga kubera ko ubwo rubuga rw'u Burundi ubu ruriko abantu bimboneye kure intera hamwe FDLR bafise ibigwanisho ubwiyeyo CNDD-FDD itakurekuye
mushiga ntaye Isidore kuvuga hari ikibazo uri kuravuga cyane rwose ku kwitiranya ibintu FDLR imbonera kure ivyo nivyo abashinga ntahe aba imboneza z'abarundi zikwiye kwikuramwo kuko iyo muri ko muravuga mugashira hamwe ikivunga ejo bundi harabonetse abantu bicwa bahogwa imvugo nk'iyo niyo ituma nk'urwaruka canke abandi bantu bashavuye bashavujwe n'ibintu by'ibinyakuri bashobora kuca bajaniranya iyo mvugo si nziza ku bashinga ntahe reka tubaze n'umushinga ntahe rero wewe tumve aho yaciye izo mbonera kure na FDL reka tubaze sindimo
aringaha kuvuga ko niko mvuga ku mbonera kure zose rekwimo yakuri yose ari mbi cisho niko ndavuga jewe
reka turakugaruka ko mushinga ntahe
zateguriwe gukora ko kandi
mushinga ntahe Isidore Rufiki turakugaruka ko reka tubaze sindimo nibaza ko yavuye mu bintu by'imiziki reka tumubaze muri ko muragira kampanye mushinga ntahe Gaston Sidimo amwakihe umutekano wanyu meze gute
yewe tego turagira kampanye kuko nibyo amategeko atekurira kandi naho bigoye turaca twaza kujya kampanye tukabona n'ubuhinga bwo kwigira iyo kampanye birababaje uyu mushinga w'umanza nibaza ko yovuga ibyiwe ntabyivugiye by'umugambi w'abandi kandi akaba uno munsi arimo azo kwitoza iyo raba ibyo ariko arakora ntabirabe iby'umugambi ngo urimo kwa CNDD-FDD narabe abari mu kwaha iwe twebwe twashaka kumenya abarundi n'amakungu ko umugambi wa Sena Itona wigenga ari umugambwe atamugambwe nu ushobora kwihomekako twebwe rero si ubwa mbere tuja muri leta muri fode utwari muri leta muri sendere si muri leta ejo tuzotwara leta iyo rero ariko avuga gutyo nasubire guhenda abarundi n'amakuru twaramwumvise igihe yaza gushinga urubanza muri EAC avuga abwira abarundi n'amakuru ko ingingo ya 11 ire ivuga ibi n'ibi n'ibi kandi atari byo tumusabire yuko yovuga ibyiza ntavuge iby'umugambi wundi
twebwe siko dukora ibyo mugambo wa Skyline nawe nakore ijyanye akaba yashimye kujya mu mugambo w'icankunze yakunze uyu cankunze iyo turekire ibyacu agakora ibyiza
hari n'ikindi kibazo hari n'ikindi kibazo umushyanahe Gaston Silimu hari n'ikindi kibazo maître Isidore Fiki yashikirije avuga ko abari ku butegetsi baba bahutu n'abatutsi kenshi ari abantu bakoze ibyaha baguma bahana kugira ngo ntibaze bakurikiranwe n'ubutungane ivyo mu bivuga kwiki
twebwe twifuza yuko dufata ubutegetsi abo bose nabo bose bavuga ibinyoma tubafata
mwebwe muri ko muri yamamaza muri ko muri yamamaza hamwe n'umugambwe eka imigambwe iri kuri yamamaza amatwi yadusumira nkuko tuvyumvise n'imigambwe ibiri gusa iprona na CNDD FDD mbega kubwanyu ni kuki imigambwe itari ko iri yamamaza umushyana Isidore yavuze ko ari kubera cyane cyane ibigwanisho biri mbonera kure kandi yindi mirwi kubwanyu gituma atagira kampanye ni
Nitiriko turiyamamaza hamwe na CNDD-FDD. CNDD-FDD yamaze ukwayo, iprona ikiyamamaza ukwayo. Abo nabo ingorane bafise ntazo tuzi babaze. Kuko nibaza yuko batiteguye. Kenshi bitegurira mu maradiyo, kandi bikaba bigoye kwiyamamariza mu maradiyo. Nibaje ku rubuga FDR bayivuze haciye amezi abiri. Izo mbonerakure bayivuze haciye amezi abiri. Bana hamagaye abanyagihugu kwiyugarana mu nzi wawo benshi uno musiramye mu bitaro gusuhuza abagwayi abakomeretse bamwiye yuko mu babatumye atanu mwari abaserukaka nuko abo babesha barundi bose kusa mugubati bakaja mu matora umukuru w'igihugu canke uwari wese ntazokurirwa mu ibarabara kandi twero muri iprona ntidushaka gukura nkuru nziza ushaka gukura CNDD-FDD kabo tukayikurira mu kazu k'amatora uyo rero twebwe turiko dukora kampanye nk'uko amategeko abidusaba
icyo kibazo turakimubaza mu kanya ariko ngomba mpere ijambo umushyanahe Diomede Misigaro aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari mu ishyirahamwe ry'amenyeshamakuru ari mu ishyirahamwe murambabarira ry'abarundi b'abanyamerika ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikibazo cy'umurundi Diomede Misigaro ni ingorabahizi nk'uko mubyumvise indimi ni nyinshi cyane rwose mwebwe mukibona gute uruhagara ruhari ruguma rwiyongera umengo nta nyishu zihari abarundi batekeye n'ubwoba abicwa bunyamaswa ibibazo byo mu rundi mubibona gute Diomede
okay mushinga na Frederic nashaka kubashimira ko mumpaye ijambo hanyuma mbeje kubashimira ngashaka kuramutsa abarundi bose bari kubatwumviriza cyane cyane bari mu Burundi kandi tunabahoza ko turazi ko ubu hose n'amarira abantu bariko barapfa ariko abavuze umuziki barabandanya ivuga ngo abavuze umuziki barabandanya nashaka kuvuga nk'uyo Maître Isidore n'icyubahiro n'uwo ndamufitiye niho Uburundi bwama buri kuburataka iyo ariko avuga isuwari y'Uburundi ngene ibintu byononekaye ahera muri 1993 1995 n'ibivugwa 1992 n'ibivugwa 1988 n'ibivugwa igihe tuzo kwama dufise icyo ni ukwita mu gifaransa vision globale yo kugira ngo tugire twumvikane ku bijya by'u Burundi tuzokama turi mu ngorane zidasobanutse icyo nashaka kuvuga ni kimwe njyewe ndavuga ku giti cyane kuko ubaka ntiyantumye ngo mavuge nk'umurundi ari muri Amerika avuga ababajwe n'ibintu biriko birabera mu Burundi ntabwo ushobora kugira ngo wubake niyo waba uri kumwe n'abantu bafise ukubona nk'uko kuyo mushinga ntahe aheje kuvuga mu kanya gaheze Maître Isidore reka twicare tuvugane ukuri ikinyoma cyabaye kirekire nicyo kiriko kiratuma u Burundi busubira inyuma nta muntu n'umwe aba bantu arababona akazi mu organisme international bazi ko turiza guserukira u Burundi nta kintu na kimwe kizima cyo kiriko kiraba mu Burundi kivugwa byose byarapfuye umenga abantu ba Burundi bapfuye kuva kera bose
akira kimwe kiri wo kiri ico ni kibazo mushikirije cyane rwose cagarutswe ko nabantu benshi Diomede kibazo c'ikinyoma gituma abarundi batabwirana ukuri turi kumwe kandi ngahana professeur Jean-Baptiste Hajayandi igisha muri kaminuza i New York nagomba namwe muri ko murakurikirana ibiganiro by'abashinga ntahe duhe ivyimbiro vyanyu
yego murakoze Freddy ngabanda mukije baba bariko batwumviriza bose numvirije byagiye bivugwa ico nohera ko nico cerekeye akahise kuko jewe narakize
ndaka uraka nonosoye niko watangwe kwiga mbere kugira doktora yawe ndivyo
uko ndico mugenzanje ahejeje gushikiriza yigiye kuraba kahise cy'igihugu ndashobora kuvuga 93 gusa kuba igihugu cikukira 65, 69, 72 n'indi myaka harabaye ingorane zikomeye rwose muri abo rero bavuga ngo abantu ngo bakurikiranwe wozaba no tugira imana twararonse na komisiyo verite reconciliation izobiraba ama ibishire mu buryo ikibiyerekeye ibiriko biraba ubu naho ico noshikiriza nuko nkuko bafite numvise abivuga no gukurikiza amategeko hariho amategeko yemerera umwigambwe kwiyamamaza akiyamamaza hanyuma urumva bamwe bari mu byo kwigaragambyo ntibiteguriye ibyo kwiyamamaza mugabo imigambwe ishaka kurondera amajwi y'abanyagihugu ikabikora bikora ibyerekeye uwo mudugararo navyo mbe abantu ntibabona ibiriko biraba muri Libya ntibabona ibiriko biraba muri Syria ni kuki bashaka ko igihugu cy'u Burundi kiba nk'ibyo bihugu kandi bagafashanya n'abantu bo mu mahanga ibyo bintu si ibintu byiza cyane icyo nohereza ko nicerekeye kijya kintu kiteye amatati cyerekeye ibwirizwa shingiro twe tuba ngaha muri Amerika iyo kuru supreme ijejwe ibya kuru supreme ikongera ikagezezwa n'ibyerekeye kuru constitutionnel iyivuze nta basubizayo nabo bose kenshi na kenshi usanga 9 usanga 5 bafashe ingingo abandi 4 bakavuga bati turemeye mugabo twashaka ko biba gutya ariko turemeye nabo unye ku constitutionnel y'u Burundi yaramaze kuvuga yuko kukugene babibona hari manda ya mbere iri speciale exceptionnel kubera iki apana kubera ingene atogwa umukuru w'igihugu mwa kubera ingene iyo manda isa umukuru w'igihugu ntiyarafise ububasha bwose bukwiye ntiyashobora gukura parlement ntiyashobora kongera amatora kugira ngo parlement yindi ibone
icyo kibazo twarakivuze cyane rwose muce na Jean Baptiste
nashaka guhereza ko nkavuga ko ari ne ya ka gatatu ka article 300 niko gakomeye aho ngejeje aho rero
ego reka tusubire ku muce na he Isidore Fikiri ari ibibazo byinshi byabajijwe dutangure ko cyukwiyamamaza aho sindi mu Gaston yavuze ko abatari ko bariyamaza ari uko ataco bateguye bishinze kuja ku radio ico ni kibazo kimwe ikindi kibazo nashaka nico cyo kubaha amategeko ico ca sentare ntahinyuzwa sentare ijejwe ibwirizwa shingiro aho ishize abari ho nabandi bacamanza bari muri uyo murwi uyo bagize iyo sentare ariyo ngingo baca bemeza nkuko byo ngaha muri Amerika nagomba mushya nta izidore utangira bishure kijya kibazo ca mbere cashikirijwe na Gaston Sinem Maître Isidore
nagomba oui bwa mbere z'umushya nta isindimwo nagomba kumubwira yuko kuvuga yuko aba bantu bose bitoje haba mu migambi haba mu bigenga hajya umugani mu Kirundi ngo wibonye nyina w'umwana ngo yanse kurira ngo abagikimwishe aha rero ubonye abantu bari biteguye bitekanye batanga amaliste mu makominari mu maregisirative n'amakandidatire muri perezidansiyeri ukabona harageze barahagaze kubera yuko batabishaka nayewe ndimwo ndabona uburyo bisaba n'uburyo naho nari ngejeje mugabo ndazi ko abantu benshi cyane mvuge n'abari mu miryambwe na twese ntitwabiretse uko tutabishaka twabize uko tutabona iyo tuja nta mutekano uriho ngira ngo uwo kwemeza ko hari umutekano mu Burundi n'ugukora imyiyerekano y'amatora yobangira ngo umuntu ari ku zindi planete atari planete yo ngaha
mushinahe
kabiri ikigira kabiri icyo cyerekeye amategeko ubwa mbere ubushinga ntavuye muri leta nzime nagomba kumubwira gusa yuko ngaha senare yaciye urubanza ya kwibyo byerekeye kwitoza kwa piye mpuzanisenare ibishinzwe ibwirizwa shingiro gusa kuko senare kaminuza